Duhani jambo. Duhani jambo. Ijambo ni kazoza.
Banye politike, barongozi mutandukanye, mwebwe muri mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike, gwaruka, bashinga naye bapfasoni, ikiganiro duhani jambo kirabahaye ikaze. Duhani jambo, ikiganiro gica hirya no hino ibibazo biraje ishinga bene gihugu.
Ikiganiro duhani jambo, mugitegurwa na studio y'ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Ndakuramutse ndagwe nikaze mu kiganiro duhani jambo ikiganiro shikirizwa na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cisanywe mpuza bakungu Search for Common Ground mu Burundi biciye mu mugambi je nawe mu iterambere ushimikira ku iterambere ry'umukenyezi n'ikibano ciza mu kiyago cuno munsi turabira hamwe akamara ko kuja mu mashira hamwe n'ingene bizanira iterambere umukenyezi Amashira hamwe ahurikiyemo abakenyezi arafise akamaro kanini mu iterambere ryabo na cyane cyane mu miryango no mu kibano muri kino gihe abakenyezi bahimirizwa kuja hamwe ngo biteze imbere ayo mashira hamwe aranabafasha mu kuronga inyigisho n'ubumenyi butandukanye ujanye no gukoresha ifaranga canke gukora imigambi mbega ayo mashira hamwe afasha gute abakenyezi kwiyungunganya intambamyi zituma abakenyezi bamwe bamwe batayahurumbira nizahe nibande bofasha kugira bazirengere idonido ni mu kiganiro duhani jambo Christian izigamo ndakiremesheje ndaguha ikaze
isango ryabasangi yikiyago
Turi mu kiganiro duhani jambo turi muri komine Muyinga umutumba wa Kinama ndi kumwe n'abakenyezi batandukanye ngaha n'umukuru w'umutumba wa Kinama tubanza twidondorane akazina kawe
ni Nkingi ya Venancia yego nsanzwe ndi mwishira hamwe byo kutiganya no kugurana
Venancia mwowe byagenze gute
je nanje narabiye ku bandi maze kubona abari mu mashira hamwe ukuntu biteze imbere nanje nacenge ndamwishira hamwe kubera akamaro kishira hamwe uraziganya kugurana na ukagenda kugurana hanyuma ukagura nk'akantu kagaguteza imbere mu muryango
kare byari bimeze gute utaraja mu ishira hamwe
nti byari byoroshye umudamu ataraja mu ishira hamwe usanga mu ngo zitandukanye bitamworohera hari gihe usanga nk'umufasha wawe muri make hari gihe usanga nk'umukoronka nk'agahuzo bigorana mugo maze nko kujya mu ishira hamwe agahuzo kakironkera ugasanga biroroshye
ubu none tugomba to kwiteza imbere urangura n'utwahe
jewe kubera ngiye mu ishira hamwe vuba sinovuga ngo hari hisho ndakora mu ishira hamwe kubera je ubwa mbere umugabo wanje ntiyankundira ko noja mu ishira hamwe ariko ubu yarabinkundiye ntanguye vuba
uratanga udufaranga tumwe batanga ari kundwa canke ku kwezi hanyuma umugambi none ufise nuwahe
jewe nk'ubu umugambi ufise nk'ubu ndose nk'udufaranga nogura gahene nanje nko mu muryango gasanga karantejeje imbere muri kazoza yanje canke n'umuryango Yego
reka mbaze wundi mukenyezi ngana mahoro
mahoro
akazina kawe
nibitanga Claudine
Claudine wosanze witeze imbere uri mu mashira hamwe
yego nokuvuga jewe nararabye hirya no hino ndabiraba ndabona abandi bakenyezi kangana biteze imbere bivanye n'ukuntu ari mu mashira hamwe naye ndabiraba cyo yakweye kinanje no banasi etamajambere bayaransize chandaraba nyene na agenda je mu mashira hamwe
Venancia atubwiye ati umugabo yarabanje kumwankira wowe umugabo yagushigikiye
wayaje kuberangiye kuba kavuba ariko nasanze tubihurije ko numugabo aravuga ati ntangorane tikuko iyo ukeneye nk'akantu gasaba nk'amafaranga uravuga ati reka ngende haramwajya ashira hamwe bangurane turangure wa mugambi
wowe none uri ko witeze imbere gute
ngiye ukwiteza imbere kwanje ndiko ndabona yuko ndiko ndatera imbere nk'ubu utugabe mu 12 nzoca ndabangure mwagahene bivanye n'amahanano banamaze gushirayo
ubu unya hugeze hari ico ubona umaze gukurayo
ndabona harimo n'impanuro
nibyo nibyiza mbega hari ubumenyi nyene muronka muri aya mashami yakuzigaye no kugurana
ubumenyi bwo bwo burimo
gute hariyo nk'ababigisha nyene muziganya canke nyene babigisha iki
baratwigisha nk'ubu ufate nk'ubu tufaranga tugudukabuye ukavuga ati reka jewe nihihangira ubwanje nguremo na gahene nzovuga mu wundi mwaka ati nayi nakuye mu gahene igihe kinike niki
usanzwe urumurimo
yego
none n'ugushika ubu nta kintu birakuzanira kuja mu ishira hamwe mu gisata cy'uburimo
nk'ubu undiko ndabiraba jewe nk'ubu akavu mu bunyana n'ubu nitegure gutera ibigori ndabona yuko umenga ndabona akavu nzovuga ndavuga ati kari ngaha nimbuto ijya kijambe ndabona inzo ironka
Reka mbazo ndi mkenya zingana mahoro.
Mahoro chana.
Akazina kao.
Kumazina nituwa niyema gabzi liberati.
Liberati wawe uli mashame kuiteji mbe.
Ego chana.
Amuna wandi mkenya zi.
Ego.
Jifashe gute.
Nukuri mwini make mngishira hama ijachu. Jifashe neza. Po jau gira nje mngishira hama. Gambere nija kubaka. Haruku nuwa sanga mengo nuwa juju undimo. Ikintu gikenewe muhira kandi nasatiriye umugabo amavuta yo kwisiga cyangwa utundi tuntu haragirirwa umugabo ndamurambira uko yabona ko mengo ntacyo nanjye noshobora kandi bakenyeze barampanura tirabuje mwishira hamwe cyubutse amajana 5 kuyashiramwo nejo kandi ukayaronka tari guhuza ko yatura yagwiriye bacyase ko wiyungunganya wa mafaranga ti hanyuma ukiteza imbere bukebuke bimwe bamusaba umugabo urumwanya burumwanya ugasanga nawe urashobora kuvyigurira
aho uti rero wacyujijuka gute
je kuno najijutse umva nk'ubu unye urumva ko nk'amavuta kwisiga sindi yamusaba umuntu ashaka kuyigurira
byagenze gute none nguje mu mashere hamwe n'uwaguhamagaye n'uwakuriya kara canke wowe waravyumviriye umugabo wowe aragushigikira
kujya kuntu usanganira nabandi kavuga ati je umugabo wanje namusavye ikintu anyishuruko nasubira anyishuruko n'abandi bace bampanura tubya natwe ukuntu imbere vya bimeze nkuko timuga tumaze kujya mwishira hamwe tivyarabaye mitende ti afuma azana kijya kintu cagoranye ngatubya tumuduto duto tukadufashanya mu kutugura
ego urabye harakarusha ubibonamwo kuko no mwishira hamwe
ego akarusho karimwo kuko ubu unye hatugaburiye naraguze imifuko ibiri y'ibigori n'umufuko umwe w'ibiharage ubu ndafise n'egekanye kuzobigurisha nkashaka kwigurira nk'imbuto y'ibigori ubu canke umwavu
ushaka gukura muho udufaranga tungana gute
bizovana nibe bizabigeze ko nkubo bakigurisha icabi urumva nk'ibiri jana ni 120 ibiharage ari 2 nangahe umva nyamushye ndamurakora ibiharuko nyene
begura ja muri ajya mashira hamwe yo kuzigana no kugwanana nka mu microfinance gure tubike udufaranga
oya aya sindayajamo oya sindavyiyumvira kubera mbona nyene uduhera tukiri duke kandi mbona mengo nyene ntaho ndigeza mu bisanzwe ndacari mu ntango yo kuma ndugaduga bukebuke
nawe akazina kawe mfaza
manyitasha zinka Virginia yego nanje nkaba ndi mu mashira hamwe nyene ikwiteza imbere yo kuziganya no kugoranana
uho byagenze gute ngo yinjiremo
cyagenze nyene nkuko nyene uko nanje narabona abandi bakenyeza ingene bameze neza nkibaza nanje umenga sinoronka nayo kugurangira nibyo nyikwibara ba hanyuma nanje turaganira nandi nabo bakenyeze arambwira ati burya twebwe mwishyira hamwe turaziganya tuhagurana kandi tugabuye urya kantu wipfuza ucukaronka cukagura yego
ndabyifashe gute utaraje mu mushyira hamwe
ntaje mu mushyira hamwe urumva naripfuzanya na kantu nkakabura kugasaba umushinga ntaye twubakanye nawe harige wasanga umenga ntibimuguye neza yego
aragushyigikira kuja mu mashira hamwe
eyo ubu ntanga waranaranshigikira ndagenda
umaze igihe kingana gute
imyaka 2
muri iyo myaka 2 ubona wungutse
cyane ngo kurumva naragurana kacanza kurangura ntanze ndandaza ibyamwa by'ivoka ku isoko igasoko ego ndabona umutahe nyene gataye gatoya nyene kariyo karakwiye
wahereye ku mutahe ungana gute Gavirgine
30,000
ubu nawe ugeze kurangana
ubu nkobo iyo kubera ngura nk'igiti ndashobora kuronka nk'100,000
akazina kawe
iyo banyitanga bere y'Imana Aline
Aline uti rero wowe uburi mashami yo kwiteza imbere n'abandi bakenyezi
yego
wagiye watanguye kuja mu mashami ryari
ngiye ngo mpanye imyaka 2 yego ndi mu mashami kuziganya no kugurana
utaragenda byari bimeze gute
ntaragenda yo ngiye ntaragenda yo nari ayeho nabi mugubu ndebye ndagira nk'ahantu nkagura gasabune nkanaba umwana hama nkasubira nkaza nkareba umujyango nkuye mu iyo shiramu yikozeganya no kugurana nkagenda nkababwira ati mwa bakinyeze ni mungurane 5 hama nguri agasabune umwana
ubu naho
ubu cyo bukugwe kugetse wunda maze kugura ikintu kicira kidibi 200 nagiye maze
ukora wiyungunganya gute mu byo
maze kugurana ndabagurana dura kidibiri barampaye ndagenda ndagurura uturenza ho hepfo tudukaju kazanda dana zabukebuke hama ndatinda ndigira haruguru ubu ndabye kubera sindabona ukuntu bigenda turacyari mu gice cy'inta mugayije nagiye noriro nkari turako nkagura gasande k'umwana
akazina kawe nawe
banye ntatangisha akayusina
yusina nawe uti uri kuriteza imbere mu mashami yo kuzigana no kugurana n'abandi bakenyezi
ego jewe ndi mu mashami yo kuziganya no kuguranana kuko jewe ntaraje mu mashami yo kuziganya no kuguranana narimerewe nabi cyane nuko uvuga jewe umugabo nitwagihuriza ko nabukebuke kuko iyo hageze ko umwana aja ku ishuri nkamuka kugura makaye y'abana ntiyigara yumvira ko yogurikaye ahubwo yambwiye ati na Jesse nize byasaba baguma ha cyo ndavuga ati je kuba abandi bariko baraziganya bongera baguranana ntinaje habanje kwinjira mu ishira hama cyandagenda dutangura ku ishira hama ryo kurima tuza turarima tugenda kurimiranira duhana amafaranga ivyo turabivamo chatuja mu byo kuziganya no kuguranana ncandagenda ndagurana ibihumbi jana ntangura kurangura ibitoke ntangwe kurangura ibitoke ndaduga ndagera kugwego koko noro nk'ibihumbi 200 umwana kuja ku ishuri nkumva umengo nta kibazo biriko biranteza nanje nkabona yuko umengo muhira nta kindi kibazo mfise ubu ndashima kuko ndafise ingurube 2 naguze ndafise n'impene 2 naguze nishimiye iryo shiramo ryo kuziganya no kuguranana
nga turi kumwe n'umukuru w'umutumba kinama ndabanda basanze ngaha aho muri kumwe nabandi bakenyezi bega murabona ngaha iterambere ngaha mu bakenyezi bari mu mashyamwe kuziganya no kuguranana amashyamwe kwiteza imbere rimeze gute ku mutumba utwara
ego murakoze cyo kuri umutumba sanswe ndongoye ndiko ndaraba uno munsi ahiterambere ry'abakenyezi rigeze ndahimbagwa kandi nezerwa ko yo turavye nkumbure amatati twaratwakira mu minsi heze uno munsi biriko biradufasha cyane kubera yuko nkumbure ibibazo by'ingo n'imiryango biba bike nashane cyane turiko turaraba dusanga ko amatati y'ingo n'imiryango ariko aragabanuka kubera yuko abakenyezi bamwe bamwe bafise amikoro yabo kuko uri kuraraba umukenyezi iyo mugaba ariko aramushwiragiza afise nkumbure ibyo avuga ati soka sokanye ntibingana n'urya mukenyezi bariko arashwiragiza nkumbure atandi ntungwa afise nkumbure bica byoroha iyo bariko aramubwira ati nyabuna mu ntungwa ziwe nawe umushinga ntakaraba gusora intungwa zato ziwe mu nzu gaca avuga ati n'uruhombo rurerure abo kubera yuko abona ko za ntungwa nkumbure zahetse mu mukenyezi kuko rero badufasha no kugira ngo amatati tuyatature mugihe nawe n'umugore nkumbure afise ubushobozi mu rugo
reka nsubire kuri akora abakenyezi intambamye ubona wambwiye ko araho umugabo yakubuze inzi intambamye ubona zibuza iryo terambere ry'umukenyezi ajya mu rugo niza
ubo yarajijutse kubera amaze kubona intango intambwe umukenyezi agira abonye intango yabaye turi mu ishira hamwe ubo yaragijuke ubu ntanya nkira arampa n'agafaranga nkagenda kuziganya mu gihe noba nabuze ako nziganya ubo yaragijutse
ego yagijutse mugabo ahani ni bo mubona muri mashira hamwe muraganira nabo bakenyeza intambamye mubona zihari niza zituma atiteza imbere umukenyezi
umukenyezi atiteza
sahirize n'umuryango
hari impamvu zisanga usanga mu muryango nk'umugabo batavyumva kumwe batavyumvise kumwe rurasanga intambamye iza hagati mu muryango kobera nkumbo kenyera amaza kuzigura akagenda mu mafaranga yaziganije kuyatora hajya mu kwa 12 niho duhembwa mwishira hamwe ugacusanga racha mubwira ngo tuyakoreshe nk'ibyo ugacusanga nka bimwe muri komora yakoresha nawe ntuvyumva cyangwa hariho umuntu usanga umugoje we gusa turavyumva kumwe hariho nk'umubanye yari bashache kuyashwaniramwo hariho ingaruka usanga nk'umugabo acyasaka y'amafaranga ngo ayakwake ayakoresha ibyo yiyumviriye cyangwa agende kuyaboregwamwo cyangwa ngende kujya rihideni mu butazi niyo ngaruka ishyiza mu muryango mutayakoresheje umugambi wo bafasha mu muryango wo bateza imbere
Claudine na ubona izindi ntambamye arizahe uyavuze ko hari usanga abagabo babiri ntambamye abakenyezi izindi ntambamye ubona nizahe zituma umukenyezi adashikira iterambere ajya mu rugo
ntambamye zituma umukenyezi atiteza imbere ni nk'uko ushobora kuvuga ati je ndagiye mu ishyirahamwe ariko ntayo ofisi yo kuziganya umugabo akavuga ati si je nakujyanyeyo wowe numenye icyo wokwifasha nicyo kintu cyatera intambamye karekare kubera nkubu nta ofisi yakura ayo mafaranga ukamubaza ati none jya ayo mafaranga bona no yakura heyo yo kuziganya ariko nkubu ubyashika ukaziganya uturoseyo nawe akacashaka ngo atwikoreko ari aho nawe wodufashishije nk'umuryango wawe
reka subire kwa Liberata nawe ubona intambamye ariza
bo intambamye dukunda guhura nazo iyo umuntu akudufaranga nyene mwishira hamwe hajya dufate mwagabuye hari gihe nyine umugabo acaza kwibabura akakerekana naho wadusize gusanga araduteruye gusanga duteye atakubwiye
naho umugambi wari ufise ntubukiburamuye
yego gusanga umugambi wari ufise ntubukiwushitseko
Virginie
nanje ntambamye nogera
ubona harya canke mu kibano abandi bakenyezi bagira
Namba mbona no kanya no sanganya no mukenya zinyane atari nka mwishira hamwe akiri nyuma gose bwa uri mwishira hamwe kwere urabona karusho nyene namba munyurumva utaraja mwishira hamwe urumva uri mwishira hamwe ubona aho ugeze
nawe izi ntamba myibona
imana ari
arine
je ntamba myibona urashoge nda mwishira hamwe bashika mwishira hamwe ugasanga kwe y'ibihumbi nka 200 dufate urumva ubukiri inyuma nk'abandi nko mu mwaka n'igice burya ntubura ngasangura ruse nka 200 mugabashyika n'abavuga ati giye kwe ngo manze kurangura nk'utuboga narangura nk'utuboga mugaba wa mutama wanje ngo bisaba umpemwe bitanu urumva nashaka kurangura twa 200 simba nyiturose za ntambamye mu rugo zicazaduka y'amatata gacabyuka
yusi na nawo bona izindi ntambamye ari izihe kumva hari izo bavuze n'izindi washimangira
cyangwa ntambamye mbona ni ntambamye z'uko umugabo iyo maze kuva kuguranura ayo mahera nk'iyo muvuye kugabura aho ujya mu kwa 12 amahera ukavuga ati aya mahera nayo umugambi nta kintu no yakoreshamo nuvuga ngo noza kujya ndayagizeye kuzoyaguramo akagahene umugaga acavuga ati mpamwe 10,000 urumva umugambi wawe abahejeje kuwica mugagusa y'umugambo gihurizako ukamubwira ati jewe aya mahera nayo umugambi arashobora kukumviriza kukabazi yuko arayo umugambi nyene intamba nyimbona nuko umugaba abagaba aribo batubera intamba nyene ugasanga ariko arakwicira umugambi wariteguye
reka nsubire ku mukuru w'umutumba kinama abakenyezi bashikije intamba zitandukanya nini imbere hari n'iziva ku bakenyezi mugabo no kubagabo tumurazibona
yego cyane intamba nyene kubagabo zirahari kubera hari abagore gushika uno munsi usanga bagiye mu mashyirahamwe bitoroshe kumva z'uko nkumbure batabiruza ko n'abagabo babo mugabo bakemera ko bagenda bagatuma abagenzi babo baze barabaziganiriza amatwe nkumbure tugahamagarira abo bashingantahe
nimba yuko tubahamagarira nk'abo bagabo usanga babaye intambamye abakenyezi bobo mu bagenza gute
abagabo no kuri turabahanura kandi tukaberekera yuko atanya mugenda katari mini mpeshi ariko bo nk'uburenganzira bukwiye bakenyezi nkumbe nabo akaja hamwe n'abandi kuko uretse ibyo byo kuziganya kuguranana mu mashyira mu kuziganya no kuzigurana n'abaharonkera ibintu byinshi bwa mbere ho hariho no kuharonkera ubupfasoni inyigisho zitandukanye kuko nkumbe bigafasha no mu ngo n'imiryango
kuba dufatiye hagati turi mu kiganiro duhana ijambo ikiganiro kiremesherejwe ku mutumba wa Kinama komine Muyinga intara ya Buhumuza aho turi kumwe n'abakenyezi batandukanye bari mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere hamwe n'umukuru w'umutumba Kinama aho ndabasanze bari mu ikoraniro
duhana ijambo ijambo ni kazoza
tigo twatera dusozera Venancia wowe ni giki uhanura abandi bakenyezi cyangwa abo bagabo nyene kugira ngo bumve ko iterambere ari ryabo hajya mu rugo bose bakwiye kujya inama n'ingingo
je no hanura nk'abakenyezi cyangwa abagabo batariko bari barajijuka kujya mu ishyirahamwe kubera ugiye mu ishyirahamwe haronkera ubumenyi n'inyigisho zitandukanye kandi nk'abantu damu benshi twera twaracinyizwe ariko tugiye mu ishyirahamwe twararose umwidegembyo hama nyine turaronka inyigisho zitandukanye kuko hari abantu baza kutwigisha nk'abakuru b'amashyirahamwe ugasanga baratwigishije inyigisho zitandukanye tukamenya ukuntu tubungabunga n'ingo zacu n'abagabo rero batashaka guha umwidegembyo abagore n'ukuri no bahanura ko bakunde kujya mu ishyirahamwe habwo n'abagabo bakunda ishyirahamwe n'abagore bakunda ishyirahamwe kugira bikunde twiteze imbere mu ngo n'imiryango yego byo tugirira akazoza keza mu gihe twokunda ishyirahamwe kandi byo tugirira kamaro keza kuko turi mu ishyirahamwe tuharonkera byinshi yego cyane
Claudine nawe uhanura iki abo bakenyeze imbere nabo bagakugira ngo baje inama n'ingingo muri iyo byo bikorwa byo kwiteza imbere mu rugo
ikintu no hanura ko abo bakenyeze n'abasutsehe babo no bahanura nk'abagabo no bahanura kuza barashimikiriza abadamu babo kujya mu mashyirahamwe n'abagore nk'abahimikiriza kuza barakunda amashyirahamwe abagabo nabo no bahimikiriza kuza barabuza abadamu babo ko bajya mu mashyirahamwe kubera nk'iyo wagiye mu mashyirahamwe nta kintu kenshi usanga kiko kirakugora
Liberata nawe ikintu hanura abandi bakenyezi
ikintu no hanura abandi bakenyezi n'abagabo icyambere cyo iyo ugiye hamwe n'abandi nawe uramenya kuvuga ijambo imbere y'abandi ugasaba ijambo iyo uri umukenyezi mbwa iyugumye muhira akeshi biragorana igusanga mengo wikumiriye nyugo ufise ikibazo ubaza ugasanga mengo ntuwo kibazo mufise ubwoba umutima wijijanya mbaze canke ndeke iyo giye mwishira mwira keshi kwero babamenye kuba hamwe nabandi birafasha
akamo
no batera nuko bakwitabira amashira hamwe kuko amashira hamwe ningira kamaro igituma ningira kamaro umva haragira igihe bivanye kuntu wa waziganije dufara ukatwegeranya ugasanga nawe wamenye kwitungira inkoko ubwiwawe agakwavu ugasanga agira duga bukebwe kandi ugasanga mu rugo bimeze neza ikinacho no hamagarira abagabo nuko boha akanya abadamu babo bazaraho umanya baza baregera abandi kugira bakore ishira hamwe bungunganye n'ibyiyumvira kesho iri mu bandi usanga ibyiyumvira mwabikoranye ugasanga niko biragenda neza abajeje intwaro baza baradufasha guhimiriza babwira abagabo bacu ko ari byiza ko twaza turaja hamwe ugijanye n'amashira hamwe kugira iterambere ribandanye giyongera mu rugo
Virginia nawe akamutera abagabo n'abakenyezi
kamana batera abagabo n'abakenyezi cyane cyane ubwo ko bagabo bagaho urenganzira abakenyezi babo akinjira mu ishira hamwe abamo mashira hamwe nyane urumva baratanga impanoro bagahanura nabajeje intwaro nyane ugasanga bafashanije ugasanga nta matata ariko araba mu ngo cyane kubera ubwo umuntu ari mu ishyira hamwe
ari yine nawe utera akama kaho bakenyezi nabo bagabo kugira ngo baje inama n'ingingo muri ibyo bikorwa byo kwiteza imbere mu rugo
giye kubera ka muntu batera maze kubibona neza nagenzuye mu myaka mbayemo ndabona ko niteje imbere ndarunkana dukenda ndatamira umuganda amenya ahantu nocya nkagenda kubajeje intwaro nkabona yuko akamaro ko barangirira mu rugo mu mibano naho mbaye bya kama ndabatera nuko nobabwiye ko twojya mu mashyamba kuziganya no kugurana
yusina nawe utera kama munoto
cyaka akamunotera abagabo n'abagore nuko abagabo boho mwidegembye abagore bakaza baraja mu mashira hamwe kuko umugore ataraja mu ishira hamwe nino sara cakengereke kubera iyo umubonye no mubandi araboneka yuko atari umugore ameze nk'abandi bagore bari mu mashira hamwe nkuvuga rero je akamunotera nk'abantu b'abagabo bari bakwiye kuba umwidegembye abagore kugira ngo bame mu mashira hamwe uwari we wese aronka icara ikuye kuzarifashisha ahariho hose
turageze ko kumukuru w'umutumba mbega muho mubona akamu mutera abakenyezi n'abajya bagabo bavuze ko babaye ntambamye abakenyezi babo kugira ngo baje inama n'ingingo muri utwo dufaranga to kwiteza imbere mu rugo nakaye
ego murakoze nkumbure akamu twotera abakenyezi n'abashinga ntahe kuri twasaba yuko nkumbure kuze tumaze kubona kubijanye n'ingo n'ivyingo n'imiryango uyu munsi ingo kugira rugo kugira utere imbere no kugambereho muja inama n'ingingo mukavyumvikana ko nuwo mubakanye hanyuma umugore ukamuha umwitegemvye ukwiriye hanyuma nabagatahura yuko ivyo ariko arakora ari vy'urugo ntabese sa nkuyoze nimba avuye kuziganya amafaranga yashikanye mukiga ico gukora ngira bana mushinga ntahe nawe nyene amafaranga yashikana mukiga ico gukora mwivyo byo kuziganya no kugurana ntagira umuntu abera intamba myubundi kandi singombwa ngo umufasone abari je mushira mu je kuziganya no kuguranana n'abashinga nta amashiramo yabo ariho nabo nyine barakwiye kugenda hanyuma iyo mugabuye mugahuriza hagati birafasha
bega amashiramo nyine nabo nayo bakenyeze gusa nkajya ku mutumbu twahara canke nabo bagabo barimo nyine
oya n'amashiramo y'abashinga nta ariho kuko amashiramo y'abashinga ntahe asanzwe ari ku mutumba nubwo amashiramo ntigeze asambuka byumvikane hariho ingo rero usanga azi umugabo umukenyezi aziganya no kuguranana n'umugabo akaziganya no kuguranana iyo bavuye kugabura rero bakavyumvikana ko usanga ugoro ruteye imbere
nk'abahora babitura mwewe nk'umukuru w'umutumba aho usanga aho gafaranga kabonese nk'uko abakenyezi babivuze ugasanga ko karateye induru kumbura umwe ntashaka ko ayo mafaranga akora umugambi wagenewe
ego cyane ivyo nitwodeha kubivuga birabaho na cyane cyane ko amashiramwe nka yose agabura mu kwa 12 hariho abantu bacabona yuko kubera mu kwezi kwa 12 abara y'iminsi mikuru bacabona kumengo ayo mafaranga agiye kuba y'iminsi mikuru bakibagira ko nkumbure abana bagiye gutangura amashuri gutyo rero ugasanga umugabo yagabuye yaciye mu kabare yanyoye yahejeje hanyuma agaceza kuba amafaranga y'umushinga ntahe timbega amafaranga wagabo yari hehe mu faso nawe yavuga ati nanje wagabuye ntiwanyeretse ugasanga gutyo induru ibaye ngombwe ko cinda kuza kumenya nkumbure n'ivyo bakuye mu mashira hamwe
akagohe rero bavunira mu kutangira
nokuri mukurangiza nkumbure je no vunira akagohe aba bafaso n'abashinga ntahe bameze nkuko bakigenda mu ngendo nke niyo yuko uno munsi mukugira tuzoshike mu mbono kazoza mu gihugu cifashe mu gihugu iteye imbere nuko tujye inama n'ingingo tukamenya yuko umutungo w'urugo ari wo kugira inama cugira ngo tugire ico dukoze kuko abashinga ntahe bameze nke nuko umwe agafata yuko ivyuruga ari vyiwe umufase nawe agafata ivyuruga ko ari vyiwe urugo ntigo zofarutse imbere rero no bakeburira yuko ndabahamagara yuko na cane cane nabo bose bankiye abakenyezi bakuja mu mashira hamwe kubera nkumburu ububasha babafiseko bamenye yuko ishira hamwe nta wamana amafaranga mu mufuko no munsi bashaka kugira ikibazo kabura umwavu mwana gasiba kwishure mugabo bikanyaruka kugira gute kugenda kugurana mu ishira hamwe bikoroha gutyo ikibazo ukakirangiza kitakuvunye
urakoze akaba ari no ngai kireganiro duhana ijambo kirangiriye reka nshimire abantu bakenyezi n'umukuru mutumba wo ku mutumba kinama bampaye ikiyago reka nshimire abariko baradutega amatwi bumvise ingene abakenyezi bako bariteza imbere bicye amashami yo kuziganya no kuguranana y'abakenyezi amashami yo kwiteza imbere aha ku mutumba kinama bumvise intambamye abakenyezi hanini bagira iyo bariko bariteza imbere mu bikorwa byo mu rugo na cyane cyane rimwe rimwe nk'iyo bagabo babera intambamyi eka nico kugwa kugira ngo bose baje inama n'ingingo reka nshimira abafasha kanyu kumviza kino kiganiro rero cyari kiremeshejwe na Christian Nizigama ku bwa studio y'ijambo nkaba ndakwike banuye
mwejeje gukurikira ikiganiro duhana ijambo ikiganiro mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira message for common ground mu Burundi Duhani jambo, ikiganiro gica hirya no hino ibibazo birajishinga bene gihugu.